Eri ni Sud America. Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami. Nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyane umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1963. Ntarambiranye, ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe nico zakora.
Zari zitunganijwe neza n'ukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza. Yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo. Bikavuga ko ico gihe Uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Uburundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Cumu aho uri ku rugendo, uri kurarima, uragiye, uryamye, umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Ubundi ingabo zabwo zari Abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Uburundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330,15,600,675,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,470,470 igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi, ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, ari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri cyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka, ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana, nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi. Inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe?
Icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze. Kurya babaha Karachinikov cyangwa ifare, niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo birwanisho Ruhonyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dusse Jerome, uratwumva?
Ati ubukonda yubone nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'izingira ngo murabona Burundi ko ni bumeze bwarahindutse.
Turako turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abasikari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababirigi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1916 batsinzwe.
hacha haza ababirigi mu mwaka w'2001
kuva 16 gushika 62
kubyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadage kugeneye cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya bizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirige bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal uratwumva
yego ndavumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndavumva aho ndi gusandi mu Burundi aziko tutavumva neza
yego mufise ikibazo icyumvira
mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bijyanye n'aya traite de Kiganda imwe batsinzwe nizera ngomba kubaza
murakoze
imbere y'uko mu bicama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva
leka motumire abishure mumwishure
ikibazo ni ciza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata macumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka 7 hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutyo reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababiri abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
ndabumva
yego utubwire irindi zina naho amagaye tube
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro shikiriza
ufise icyumviro ni kibazo
yego
bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari se Barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati cyanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi murabonaho biteye
reka duvise kandi ari Remo aradutera kamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki cyabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro kugeranyije na bubu ngubu
murakoze sane wari yabisiguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyumviro
neza nadeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabwo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba nivweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari ukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabari abandi nabari anye hacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza acawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiriye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John na nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu b'inararibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabo byifashe ni chatumye kuba tukiriho n'abadutangurira ibyo baciyemo. Ibyo ni ibintu byiza cyane kose. Hanyuma ikindi kigira kabiri, abo babiriki n'abadake baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere, ko hagezeho tukikukira. Mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadake bakiturondera, byoba bipfa kuki? Wabakirondera iki ko twamaze kwikukira? Uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi, nashaka atucishirize ku mayanga icyo babakiturondera ko. Murakoze.
Mumwishure.
Icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye. Baturondera ko akaryoshye, baturondera ko icyo dutunze ko twokibashorera. Tukibashorera ku mafaranga make cyane, bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga. Nico cyari cyarabazanye n'imbere, nico bari bakeneye. Nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose. Nico cyari cyabazanye. Ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo ibyo gucacu bagisambure, byavuye ku butwari bw'abami bacu n'Abarundi babiri. Umwami Sebarundi arongoye Abarundi, bamwemera, bamwibonamwo, bazi ko ari se kandi adacagura. Umwami ntiyarazi Umuhutu, nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe. Umwami ntiyarazi Umuhutu, ntiyarazi Umututsi, ntiyarazi Umutwa, ndetse ntiyarazi n'Umugano. Yarazi Umurundi, yari Sebarundi, ntiyari Sebaganwa, ntiyari Sebatutsi, ntiyari Segahutu, ntiyari Segatwa. Oya, Sebarundi, Sebarundi gusa. Ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye, icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera, yakariye ntigata. Natwe rero tubizi, tubona, twumva, twange kandi twange neza kujya kwa Gasore yavyanse. Ndaza kubacira ku mayange ngene yasize aturaze, ngene twirwanira, ngene turwanira igihugu cyacu, iteka ryacu, kandi tutarinze n'uguhogora neza kurya yabigenjeje. Ndabibabwira hanyuma.
Yego, ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ngene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu n'ukwagura, abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu. Mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Uburundi uko bumeze ubu, imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe. Hari aho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje, mwo bivuga muri make.
Uburundi abami bacu cyane cyane Ntare Rugamba yategetse Uburundi imbere ya Mwezi, yari yatwaguriye yemwe. Eheraba Uburundi uko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu zabuka hakurya rero ibugufi ibuha, aho ni mu Buseruko. Garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi, aho Ntare Rugamba yabyariye wahavuye atera Uburundi umuhungu wiwe, agatera mwene wabo Mwezi, niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima. Urumva rero Uburundi bwari bwagutse cyane mu 1924. Niho rero Ababiligi n'Abongereza bumvikana, Abongereza bati mwababiligi mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Kairo igaca mu Buseruko bw'i Burundi gato, ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo, muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma, muze muwukoreshe neza natwe tuzohungukira, natwe tubungukire. Turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose, turabatije ariko baradutije, ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda. Byari ibi cyari igihugu kinini cyane, zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri. Abantu bazibamo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu, ni hafi komine nzima nzima y'ubu.
Ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ibiri n'icyenda cyangwa
na kane. Niho Uburundi bwahebera Abongereza, Tanzania y'ubu no kuvuga, kirya gice cyo mu bugufi, kirya gice cyo mu buha.
Buha yo twayitakaje gute? Kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe.
Naho nyene kandi icyo gihe.
Ni icyo gihe
nyene.
Naho kuvyerekeye Bushi hasubiye muri Kongo gute?
Bushi twabutakaje mu nyuma mu gihe Abadagi n'Ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi. Mu gihe bashinza karimbi bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu, natwe aha mu Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi.
Yego, tugaruke mwariko muravuga Ababirigi Abadagi bamaze kuza bakahava, Ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze, no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi?
Izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa, nta murundi n'umwe yarimo. Izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'Ababirigi n'ibisongerezi byabo, kuva kuri ajuda gushika kuri general bari Ababirigi, ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo. Nuko byari biri kubera iki? Kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo. Ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo, tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi, hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa, nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo, bo babiri barakuwemo, ahasigara abanyekongo n'Ababirigi gusa.
Aho byahagumye gushika ryari? Gushika
twishukire byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki cyenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu, niho inteko z'Ababirigi zivuye mu Bubirigi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu, icenda, cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi, baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo. Abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda, abari mu Rwanda babashyira harya Igisenyi bati muragapfa mutabyaye, bati genda. Ntibaravye inyuma, baciye bagenda, Ababirigi baragaruka, maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda, bahashira ingabo zabo bakamina mwumva.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe. iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri mirongo itandatu niho Uburundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu cyangwa ugasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'Uburundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri mirongo itandatu bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazotungira umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hageze ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe batireka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi
yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
yego ndagomba cyane
urihe irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
urihe
ndi ngangu cy'ubura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambere bwitwagwa mfami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye bitatwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo gituma Burundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bwa kwitabwo ariko ibintu nk'ibyo nge twoma tubyumva mbere na kubyishi gusumba aho mva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyene abarundi tubita ubwacu nyene nashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo kumara uko ikuntu igihugu coba carikukiye gifite abasoda baco nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni akabazo kanje karako
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nibyo ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere y'uko yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi caricyo umutegetsi atabaye sebarundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekara igisirikare cyo kica gikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe si uw'iwacu biba byononekaye byose demokarasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho ata mutekano uriho ata muntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wa hirya yejo uri wubu uri uzovukejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacuzoshikako nta niterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
ego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
ego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turavye Tanzania umutanzania ubwoko bwa ariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntaco bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyene usanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwe nabo babiri ginyene babikoze uko ico gisho kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri ico kibazo nkora mutima cyane cyane mu vyeke buri n'u Rwanda raba ngene vyatugendeye kuva ababiri binjira mu Burundi gushika muri 57 hara mahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga ndi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azagira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimigisha na wenye naratwakuri Habimigisha irindi zina
Mzedewo
uri he
ni mu Burundi ngozi kumwumba
ego ikibazo icyumviro
boje kwagushimira kabisa icyo iyo uwo mugabo cyo kigada zabacha kwashimye cyane twasha tunezereje eh gusa kadivise kindi kibazo twasha kuzikiriza twe dusamwe dufise
ego mubaze
ni kibazo kadivise twege abantu babashomeri bari ne mu Burundi bamwe bamwe bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi twashaka mujye dutumire ko Dr. Minise yavuze ngira isha tuvugane twe agirije amba tubwiye
nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga ico ni kibazo uwo bariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo
kwarugushima
yego murakoze
namwe murakoze
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare cyoba cyashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka wa 1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira izo ntego
murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana n'ukuvuga intebe 58-64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indazi ngoma nizo za muganda guye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda nta n'umwe yari yigeze aja mu gisota nta n'umwe naje nari ndabarongoye nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho n'ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikiyo namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe uravyemeye ati ndavyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twakoranye neza
subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura
ego ufise ikibazo kumutumire canke icimvi
ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo ego ikibazo nari mfite ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagenderaje
murakoze arabishure
ubudasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 1663 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka mirongo hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura narabwiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bicanga imana aratwakuye na wenyene aho uri ubaze kibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi bigitega
yego
kibazo nari kifise mu kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihimbiye hana bakagiriranyiza kandi umwami akari baga ku ngoma
mumwishure
sinumvise neza
musubira mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakiri umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami w'umurundi umurundi umwami w'uburundi ntakiri umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u rwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo ugukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yakiye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke icyo mushikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwa mutumire nyakubahwa zenu ni cyanzu kwa ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyure
ico nikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama i Berlin bati rero abo nibihugu bye bihangange by'Uburayi bati rero Afrika nicyo gihugu gusa kwisi kigenga natwe turakenye turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afrika none twumvikane ngitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania yubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabwe y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afrika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho vyiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene vyo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni cyayenzi muhinga mpanuzo jaje mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisera jeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire mwese mwese shobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere
Radio Ijwi rya Amerika.